Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ni kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwanamutse cyo twese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni ku wa mbere itariki 15 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Kwanza mu gitwa kinyane ntiwari woroshye. Murazi ko ari umugwi wa kera umenyereye amahigano. Ndibaza ko natwasinze igisinzo igikuru no kuronka turafunye. Hama icyo musadufashije ngira gusinda twege tumaze igihe kinini ya turi kumwe.
Uyo ni Bimenyimana Albert umenyereza wa ekipe Transport avuga ku nsinzi ya ekipe yiwe umupira w'amaguru mu nkino zabaye mu mpera z'iyindwi turangije. Inkuta kimwe ni inkuru yerekeye impunzi z'Abanyarwanda mu gihugu cya Congo Brazzaville tubaziga ko ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederico, tuyahere mu gihugu kibanyi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo caremeje ejo ku munsi w'Imana ko kimaze kwigarurira ibirindiro bibiri vyahora mu minwe y'abarwanyi b'Abaganda bahurikiye mu muhari ADF. Kumusi wa gatandatu niho igisirikare cha Congo cyatumako amesha makuru kiwamesha ko kigiye gutanguza urugamba rukomeye n'umuhari ADF hafi igisagara cha Beni mu buraruko bw'intara ya Kivu ya Ruguru. Abarwanyi b'umuhari ADF bakekwa kuba aribo bishe abasirikare 14 ba ONU mu ntango z'ukwezi kwa 12 muri yo ntara nyene ya Beni. Ubuganda nabwo bwatangaje jo nyene kuwa mungu ko ivyo bitero bishikiwe n'ibihugu byo mu karere Afrika y'Epfo hamwe n'ico gisirikare nyene c'Ubuganda. Umugambwe Unity uri ku butegetsi muri Liberia ku munsi wa gatandatu warirukanye mu mugambwe Perezida Ellen Johnson Sirleaf w'ico gihugu nyine cha Liberia yahowe ko atashigikiye icegera ciwe Joseph Boakai yari yatowe n'uwo mugambwe kuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu ahitiye. Boakai yaramaze imyaka 12 ari icegera cha Perezida Johnson Sirleaf yatsinzwe na George Weah yahoze ari umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru mu matora ahitiye muri ico gihugu cha Liberia. Papa Francisco numwungere wa Ekleziya Katolika yarongeye guhamagarira amakungu kwakira impunzi n'abimukira kubwiwe ngo icyaha ni ukwanka uza akugana. Yabitangaje jo ku munsi w'Imana aha makungu yahimbaza umunsi mpuza makungu hariwe impunzi n'abimukira ku nchuro y'ijana na kane. Papa yagize ati si icyaha kugira amakenga canke guterwa n'ubwoba, icyaha n'ukureka ubwo bwoba bukaba ari bwo buguhitiramwo icyo ukora bukanakubuza umutima w'urukundo bukagutera n'inzigo. Kuva ashingwa amabanga yo kurongora Ekleziya Katolika mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2013, Papa Francisco ntiyigeze ahagarika kuvugira impunzi n'abimukira abasabira kwakirwa. Yaragendeye izinga ry'Ubutaliyano rya Lampedusa, umuhoro ucamwo izo mpunzi nyene. Mu kwezi kwa kane umwaka wa 2016 yaratahukanye mu ndege yiwe imiryango itatu y'impunzi z'abayisilamu b'abanyesiriya inyuma y'urugendo yagize mu gihugu c'Ubugiriki. Mwamenya kandi ko kuva kuri wa mbere Papa Francisco atangura urugendo rw'iminsi 8 ku mugabane wa Amerika ahavuka ahazogendera ibihugu vya Peru hamwe na Chili. Ku kibazo c'impunzi nyene gisata c'ishiramwe mpuzamakungu ni cita ku mpunzi hasere gisaba ko haba ibindi bice ku isi byakira impunzi kandi n'amategeko mpuzamakungu gasubirwamo kugira abimukira n'impunzi bafira mu ibahari Mediterani bagana Ubutaliyano bagabanuke. Ivyo HCR yabishikirije ejo ku munsi w'Imana mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira Yemen naryo ryatangaje ko impunzi hamwe n'abimukira 176 bafiriye mu ibahari Mediterane mu minsi 10 ya mbere y'uku kwezi kwa mbere. Yemen ikavuga ko abantu indwi gusa aribo bafuye mu mwaka uheze mu kiringo nk'iki nyene. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo ku munsi w'Imana yaremeye ko porogaramu yiswe DACA yo gukingira urwaruka rw'abimukira isa n'iyafuye, aho yavuze ko abademokrate batavuga rumwe nawe batayishigikiye, ariko yongera ko yifuza kubandanya kuganira nabo kuri ico kibazo. Iyo programu yemejwe ku ntwaro ya Perezida Obama ikingira gusubizwa iwabo urwaruka rw'abimukira bashika ku 108,000 bazanywe n'ababyeyi babo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu nzira zidakurikije amategeko mu myaka yaheze. Icyo kibazo kiri mu biganiro hagati y'ibiro bya Perezida hamwe n'abashingamateka ku kwemeza amafaranga Leta ikoresha mu gihe batokumvikana ibisata bya Leta ku munsi wa gatanu bitazoba bigironka amafaranga bikoresha kuko amafaranga azoba yaheze. Trump mu ndwi iheze yaranse umugambi yashikirijwe n'abasenateri batatu b'abarepublikani hamwe n'abandi batatu b'abademokrate yo kongera ikindi kiringo abo bana bavutse kubimukira cyo kubandanya babaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukurangiza abanyetunisia baharugwa mu majana bari hereje amabarabara ejo ku munsi w'Imana ku murwa mukuru Tunis wa Tunisia, inyuma y'indwi habaye imyerekano nk'iyo i Tunis nyene no mu bice byose by'igihugu biyamiriza ibibazo by'ubutunzi ico gihugu cha Tunisia kirimwo muri iki gihe.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Kumunsi wa gatandatu imiryango itegamiye kuri Leta muri Congo Brazzaville yariyamirije icyemezo cya Leta icyo gihugu gishyira mu ngiro ihagarikwa y'uburenganzira bw'Abanyarwanda bwo kubandanya bitwa impunzi muri icyo gihugu. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Imiryango itegamiye kuri Leta kuri uyu wa gatandatu Brazzaville mu murwa mukuru nibwo yamaganye icyemezo cy'abategetsi cyo gushyira mu bikorwa ikurwaho rya statiyu y'ubuhunzi ku 180,000 by'impunzi z'abanyarwanda zihamaze imyaka isaga 20. Imiryango itegamiye kuri Leta ihangayikishijwe n'icyemezo cya Leta ya Kongo gishyira mu bikorwa ikurwaho rya statiyu y'ubuhunzi. Iyo miryango irasanga bishyira mu gihirahiro impunzi z'abanyarwanda 180,060 bahindutse abimukira nk'uko bigaragara mu itangazo ry'iyo miryango yashyize ahagaragara. Bwana Loamba Moke, perezida wa ADHUC, ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu, yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko guverinoma igomba kwisubiraho ku cyemezo cyayo yafashe. Mu itangazo ryavuga kuri icyo cyemezo ryasohotse ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12/2017 kugukuraho statiyu y'ubuhunzi ku mpunzi z'abanyarwanda ziwa muri Kongo, Leta yari yavuze ko abantu batazemererwa gukomeza kwitwa impunzi kuva ubwo bazaba bari ku butaka bwa Kongo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Kuri Leta ya Brazzaville, kubwo ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda harazamuka ibibazo mu rwego rw'amategeko, haba mu kwinjira mu gihugu, kukibamo no kugisohokamo ku banyamahanga. Bwana Aimé Armel Malela, uhagarariye amasezerano arengera uburenganzira bwa muntu Konado Mumpine, yatangarije AFP ko iki cyemezo kitemewe. Arasanga gufata icyemezo nk'icyo muri ubu buryo yishyira impunzi mu kaga. Kuri Bwana Malela, umuti wa nyawo w'ikibazo waba kubatuza cyangwa kubashakira ikindi gihugu kibakira. Mbere y'itariki ntarengwa ya 31 z'ukwezi kwa 12/2017, impunzi z'abanyarwanda 104 gusa nizo zashoboye gutahuka ku bushake mu gihugu cyazo. 18 bo batse ibyangombwa byo kuba muri Kongo nk'abenegihugu, mu gihe 82 bo basabye ibyangombwa by'ubuhunzi kugeza mu 2020. Ibindi 108,060 bo baraho nta stati baranga. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 yahitanye abasaga 800 barimo n'Abahutu batari bayishyigikiye, ababarirwa mu 1,000 bahungiye muri Congo Brazzaville, igihugu gito cyo muri Afurika yo hagati cyari gituwe n'abaturage bagera kuri 5,000,000.
Tukivuga kandi ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda, ibihugu bya Afurika byakiriye ku buryo butandukanye ingingo y'ibiro bya ONU zita ku mpunzi na Leta y'u Rwanda cyo gutahukana impunzi umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda Claude Munyamagana ari Kigali muri iki gihe niwe yaduteguriye inkuru tumutega amatwi
Ishami rya Loni ryita ku mpunzi rivuga ko abanyarwanda bahunze mu 1959 no hagati y'1994 batagifite impamvu zo kuba hanze y'igihugu cyabo kuko cyabateye guhunga kitagihari kubw'ibyo guverinoma y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose yumvisha HCR n'ibihugu byakiriye abahunze ku Rwanda rutekanye bityo ko nta mpamvu baguma mu buhunzi byanatumye bavanirwaho sitati y'ubuhunzi ku itariki ya 31 kuboza umwaka ushize Nubwo bimeze bityo ariko Uganda yo yiyemeje gukomeza gucumbikira abanyarwanda bahunze kuva mu 1959 ivuga ko igihugu cyabo kitaratekana ku buryo bataha Musa Echeru ni ministri wungirije ushinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi
Rwanda still has refugees here in Uganda and I want the international community
Rwanda ruracyafite impunzi hano muri Uganda kandi ndifuza ko umuryango mpuzamahanga utanga umucyo kuri byo umuryango mpuzamahanga n'u Rwanda by'umwihariko bakomeza gushyira igitutu kuyubahirizwa ryikurwaho rya statu y'ubuhunzi ku Banyarwanda kandi bamaze igihe babisaba kuvanaho iyi statu bizaba bivuze ku Rwanda nta mpunzi rugifite ku isi ukuri nuko ikari icyemezo cya politiki umuryango mpuzamahanga wafashe nyamara n'ubu haracyara abahunga u Rwanda turacyakira abantu baza gusaba ubuhunzi muri Uganda kandi bahunga u Rwanda kuko barenganywa ubu tuvugana 18,000 by'abanyarwanda ni impunzi hani wacu muri bo hari nabaje mu mezi cyangwa mu myaka mike ishize kandi harimo abana abapfakazi n'urubyiruko rero iyo umuntu aje ahunze yaba aturutse mu gihugu cy'inshuti cyangwa tutarebana neza akatubwira ko iwabo ahigwa nta kindi dukora uretse kumuha ubuhungiro
that is being persecuted at home we have no choice but to grant that person asylum
abajijwe ko Uganda izakomeza gufasha impunzi zikuriweho ubuhunzi n'urwego mpuzamahanga rubifitiye ububasha ari narwo rwemeza ukwiye kwitwa impunzi Ministre Echora avuga ko bazavugana na HCR.
UNHCR once they take a position, it doesn't that position is not written on stone.
HCR ni bara nafashe icyemezo ariko nticyanditse kumabuye. Yakwemera nayo kugihindura. Oni ni urwego mpuzamahanga rushinzwe kurengera ikiremwa muntu. Ntirubereho kugengwa n'iteka cyangwa ibyemezo. Niba rero oni yarafashe icyemezo ariko twe nk'igihugu cyabakiriye tugasanga kidakwiye, dufite uburenganzira n'ubushobozi bwose bwo kugira Geneve ku cyicaro gikuru cya HCR tukayigezaho icyifuzo cyacu kandi nta yandi mahitamo igomba kugira uretse kwemera ibyo tuyisaba.
Give our position and UNHCR has no choice but to oblige you to what we suggest.
Impunzi ziri muri Uganda zakunze gutaka umutekano muke zivuga ko hari abaturuka mu Rwanda bagashimuta cyangwa bakicira bamwe muri bo ku butaka bwa Uganda. Uganda icumbikiye impunzi nyinshi ziganjemo iziva mu bihugu bituranye n'ibyakure, ivuga ko itazagurana umutekano w'impunzi umubano mwiza ifitanye n'ibyo bihugu.
We cannot just start arresting people and
ntabwo dushobora gufata impunzi ngo tuzirukane kugira gusa ngo tunezeze u Rwanda. Oya, yego, ibihugu byombi ni inshuti, ariko ni inshuti nk'aba president. Twe nk'ubuyobozi bw'urwego rushinzwe kureberera impunzi tuvuze ko guhera muri uno mwaka nta muntu n'umwe uzava hanze ya Uganda ngo aze kugirira nabi impunzi cyangwa zitera ubwoba ku mpamvu iyo ariyo yose. Nta n'umwe waba uturutse Juba, Addis, Asmara, Kigali, Kinshasa cyangwa Mogadishu, umuntu azajya ahunga tumwaki, akazi kanyu ni ukurinda igihugu cyanyu. Cyakora natwe ntituzemerera impunzi gukora politiki ku butaka bwacu zishaka guhungabanya ibihugu zaturutsemo. Tuzabyemera. Icyo tuzakora ni ukubakira tukabitaho, tukazabafasha gutaha neza ibihugu byabo byatekanye.
That will not allow. So ours is to look after them until their country is normalized, then we help them to return in dignity.
Ministri kandi yahishuye ko mu mwaka ushize guverinoma yatangiye kwiga ku kuntu yaho ubwene igihugu bamwe mu banyarwanda by'umwihariko bamaze imyaka myinshi mu ruhando mpuzamahanga. Uganda ishimirwa kugira politike nziza irebana n'impunzi kuko izemerera byinshi birimo gutembera, kubona imirimo, amasambu yo guhinga n'urwandiko rwo kujya mu mahanga ruzwi nka pasiporo. Kandi guverinoma y'iki gihugu ivuga ko aricyo cya gatatu gicumbikiye impunzi nyinshi ku isi. Hagati aho ariko igihugu cya Zimbabwe cyo kiri mu nzira zo kwirukana impunzi z'abanyarwanda zikirimo, nyuma yaho HCR itangaje ko igihugu cyabo gitekanye. Ku bwa ministri ufite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano Petronella Kagonye, igihugu cye kiri mu burengerazuba bwa Afurika cyatangiye inzira zemewe n'amategeko zo kubahiriza icyemezo kibambura sitati y'ubuhunzi cyatangiye kubahirizwa ku itariki ya mbere mutara uyu mwaka. Ministri Kagonye yabitangaje kwa kane w'icyumweru dusoza ubwo yaganiraga n'umuyobozi wa HCR ku mibereho myiza y'impunzi. HCR yavuze ko icyemezo cyambura sitati y'ubuhunzi impunzi z'abanyarwanda cyubahirizwa ku isi yose uko igihugu cyabo gifite amahoro asesuye kandi ibihugu binyamuryango bya Loni byose bitegetswe kubyubahiriza. Ku itariki 30 z'ukwa gatandatu mu 2013 nibwo HCR yemeje kurwaho rya statut y'ubuhunzi ku Banyarwanda. Ni icyemezo kireba bahunze kuva mu 1959 kugeza mu kubuza 1998. Impunzi z'Abanyarwanda zigera kuri 564 zituye mu nkambi ya Tongogari iri mu birometero hafi 500 uvuye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Harare, mu gihe abandi babarirwa mu bihumbi bikekwa ko bari mu biturage bivanze n'abanyagihugu, naho abandi bigiriye muri Afrika y'Epfo babonye yubahirizwa n'iki cyemezo ryegereje.
Una huo ni chagie chukwa sikiliza amakuru ya sport mwurundi umurwanda. Teka amakuru ya sport chungu ya here umurwanda. Kumbiza umuensha makuru juu ya Amerika Jean-Claude Munyandine.
Mumpira wa maguru, bimwesi kwa mbere, ikipe y'igihugu y'u Rwanda iratangira urugamba rwo mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina iwabo mu gihugu shani 2018, irushanwa rikaba ririmo kubera muri Maroc. Uru rugamba ntabwo rworoshye, kuko ku ikubitiro Amavubi y'u Rwanda acakirana n'igihangange Nigeria kuri uyu mugoroba w'itsinda rya gatatu. Bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru bavuga ko Amavubi ari akana gato imbere ya Kagoma z'indashyikirwa za Nigeria. Hari n'abadatinya kwemeza ko kuba Nigeria iza gutsinda u Rwanda bidashidikanywaho, ahubwo igisigaye ni ukwibaza ngo ni ibitego bingahe. U Rwanda rugiye kwitabira irushanwa rya shane ku nshuro ya gatatu, mu gihe imiyoborere y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda riri mu nzibacyuho guhera mu mpera z'umwaka ushize. Perezida wa rusanzwe ayobora iri shyirahamwe Vincent Zamwita, ku munota wa nyuma yakuyemo kandidatire ye yanga kongera kwiyamamaza, uretse ko n'uwo bari bahanganye Felicite Rwemarika nawe yabuze amajwi ya ngombwa. Zamwita utarakunze kuvugaho rumwe mu miyoborere ye, aherutse gutangaza ko abakinnyi b'Amavubi b'iki gihe bakina babishyizeho umutima kurusha abo mu myaka yashize, yita ko bari biganjemo abanyamahanga. Imiyoborere ijegajega ya Ferwafa muri iki gihe ishobora gukoma mu nkokora imikinire y'u Rwanda muri ishani irimo kubera muri Maroc.
Nzamwita Vincent de Gaulle. De Gaulle ni umuntu ntabwo ari umuntu ukunzwe muri sosiyete. Impamvu adakunzwe byaturutse ku magambo avuga, ahantu yagiye agira ibibazo akananirwa kubyigobotora, ariko bitewe n'uburyo umupira w'amaguru mu Rwanda uyobowe bigakomeza. Navuga ko umupira w'amaguru mu Rwanda mu gihe cye navuga ko uyobowe mu buryo bucuritse.
Mu itsinda rya gatatu usibye u Rwanda na Nigeria, harimo kandi Libya na Guinea Equatoriale. Amavubi azahura na Guinea Equatoriale kuwa gatanu iki cyumweru twatangiye, azasoreze imikino y'amajonjora ku mukino uzayihuza na Libya kuwa kabiri cy'umweru gitaha. Tunyarukiye mu mukino wo gusenwa ku magare, abakinnyi batandatu b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda bayobowe n'umutoza Felix Sempoma baraseruka mu isiganwa mpuzamahanga rya mbere muri Afurika La Tropical Amissa Bongo mu gihugu cya Gabon. Abo basore b'u Rwanda bitabiriye iri siganwa ritangira uyu munsi kwa mbere rikazarangira kuri iki cyumweru ni Areruya Joseph, Valens Ndayisenga, Ruberwa Yohani, Didier Munyaneza, René Jean Paul ukinye iwabo na Bonaventure Uwizeyimana. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ubu naho tukubitire mu Burundi, twumvirize Evariste Nzikobanya nka atubwire ibivugwa muri siporo cyane cyane mu rukino rw'amaguru.
Mu mpera z'indwi twari turangije hatanguye ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mu cyicaro cya kabiri. Iryo higanwa ririmo imigwi 16, 8 mu mugwi A na 8 mu mugwi B, ryatanguranye akariro ku munsi wa gatanu w'indwi twari turangije ku bibuga bitandukanye biri ku butaka bw'u Burundi. Ku kibuga citira umugango Ludovico rwa Gasore hatanye mu mitwe ku munsi wa gatanu, Burundi Sport Dynamique na Bumamuru yose y'Ibujumbura, urukino rurangira iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi. Ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitanu ku kibuga citira umugango Ludovico rwa Gasore, igihe cy'isaha 8 Espoir wo mu Gatumba watsinzwe n'umugwi wa Gisirikare Muzinga kimwe ku busa. Iyo migwi yose ikaba yakorotse mu mwaka uheze ivuye mu cicaro ca mbere. Igihe cy'isaha y'icumi umugwi w'igipolisi Rukinzo wanganije na Rusizi wo mu ntara ya Cibitoke ubusa ku bundi. Kuri stade yo ku mugwa mukuru w'intara Kirundo, umugwi Busoni Stars wari uramutse wakira Unite y'Umuyinga. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Busoni Stars ya 2-1 ca Unite. Ibubanza Les Elephants wo muri iyo ntara watsindiwe Muhira na Kayanza United wo mu ntara Kayanza 2-1. Kuri stade Byizigiro mu Rumonge, Magara Star wo muri iyo ntara wanganije afatanije na Moso Sugar umurutana kime kukindi kuri Uwimana igihe cy'icyenda kuri stade yo mu Rumonge Rumonge City wanganije ubusa kubundi na Le Croco yose yungaho mu Rumonge ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore ibujumbura Transport watsinze volontaire kime kubusa imigu yose yo mu Kanyosha mu ntara ya Bujumbura Mumenyereza w'umugi transport Bimenyimana Albert yabwije ijya America icyo akesheje insinzi yo kuri w'Imana n'ukuntu yiteguriye urukino rwa kabiri wo kuwa gatanu uza ruzohuza umurwa menyereza n'umugi rukinzo w'igipolisi
kwanza umugi twakinye ntiwari woroshye murazi ko ari umugi wa kera umenyerera amahigano ndibaza ko natwasinze igisinzo igikuru no kuronka turapone hama icyo cyadufashije ngira gusinda twege tumaze igihe kinini ya turi kumwe tumaze hafi imyaka ingahe turi kumwe abakinyi nitwatanye ahubwo twongeje ingufu kandi je ne basikwe twabasumbije no banabasumbije kumenyeranwa cyane naye handi umupira warumeze neza ku mpande zose kwanza icyambere nzora mforsa cyane cyane mu igori urarafisa abanyegori babiri umunyegori agira kabiri acari mutoya ndakeneye umunyegori agira gatatu akomeye ama no kuri atake murabona yuko harakabazo gatoya nje bitumangira ibitsinde byinshi bitinje ari umukinyi wacu itwa Olivier atari nga akiri mu karuhuko muri Kongo je nibaza ko ejo azoba yamaze gushika ngira mu minsi iza naho nyene muzobona urukino rwiza vendredi
busi wa mbere wihiganwa mu cicaro cha kabiri hinjiye ibitsindo 12 ku nkino umunani zabaye ibitsindo bike cyane nkuko bamenyereza bakurikiraniye hafi inkino z'iryo higanwa ryo mu cicaro cha kabiri babivuga Emmanuel Bankuwiha amenyereza Lydia Ridike Burundi Sport for Africa umugwi wo mu cicaro cha mbere avuga ko ivyo biva ku kuntu imirwi iri mu higanwa icirondera kumbure hazo girigihindutse munyu
urabona ko ni ntango imigwi imwe imwe irashirondeza urabona nibitsindo byinjiye ko ari bikeye ukuvuga yuko abamenyereza bafite akazi kanini cyane urabona ariyo nk'umumenyereza abafise abakinyi bashika 40-50 kugira akuremo 10 batangura mu kibuga n'umunyezamu ni ibintu bigoye cyane nico gituma mu myiteguro n'ugutegura bacari kare kuko ama match urabona ubu federation yarongereje ama match nico gituma abakinyi bazoshika mu cicaro ca mbere bafise ingufu cyane kugira baze kwikosora imbere urabona iyi match ya mbere igira kabiri igira gatatu umenyereza agendera bona ingene ikipe igendera tera imbere n'abakinyi nuko nyene
bizi gusaba abamenyereza bino migwi bagiye gukina hino nyinshi kandi kera ha urakinwanje
abamenyereza ico no basaba no gutegura abakinyi bakaza bararaba abakinyi kenshi bakaba mahafi urumva akazi dufite cyo na kazi kagoye cyane urumva abantu tumenyereza n'abana bamwe bavuye mu cicaro cyo hasi cyane cya gatatu cya kane kugira baze gukina mu cicaro cya kabiri biragoye abamenyereza rero ico no basaba no kuzabarahanura abana baba mahafi nico kintu kinini
umupira w'amaguru kandi hatunganijwe mu mpera zindwi inkino za kivandimwe zo kwifurizanya umwaka mushasha wa 2018 muri izo harimo ubwo ku munsi wa gatandatu rwahuje amenyesha makuru b'inkino mu Burundi hamwe n'abacuraranzi abacuraranzi nibo batahukanye insinzi y'ibitsindo biri kuri kimwe camenyesha makuru b'inkino Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Izi ya Amerika ni kuwashikiza vyumviro bitandukanye kubyazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zifasha inzego zijejwe kubahiriza umutekano mu gihugu cha Senegal mu guha igipolisi cy'igihugu ibikoresho bijejwe kubahiriza amategeko. Mu birori byabereye ku ishure y'igihugu itanga inyigisho z'igipolisi ku itariki 20 z'ukwezi kw'12 mu mwaka urangiye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Senegal Tulinabo Mushingi yatangaje ko Amerika izera kuvyerekeye gukorana n'igihugu cha Senegal mu karere n'igipolisi mu mugambi wo guhangana n'ibibazo bitari bike ivyo bihugu bibiri bifise ambasaderi Mushingi abaga ko iterabwoba kibandanya kuba ikibazo gikomeye cyane bategerezwa kubandanya bagwanya amenyesha kubikoresho Amerika yahaye igipolisi cya Senegal birimo ivyuma vya ordinateur ivyuma bifasha kubona mu mwiza n'ibindi bikoresho vyo kwikingira bizofasha kurushiriza igipolisi cya Senegal ambassador Mushingi n'abajejwe kugwanya iterabwoba n'ivyimvyo vy'intagondwa bo mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire baherutse kurangiza imyimenyerezo yari igenewe kwikingira kurushiriza no kugabanya ingaruka z'ibitero vy'iterabwoba ku bibanza bidakingiwe cyane muri rusanga abajejwe kubahiriza amategeko bagera ku 110% barakwiye inyungu muri iyo myimenyerezo iherutse kuba hagati ya Amerika na Senegal Imfashanyo y'amadolari agera ku bihumbi 739 iherutse gutangwa na Amerika ni intererano ikomeye ku bikorwa Amerika na Senegal bibandanya kurangurira hamwe. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Senegal, Tulinabo Mushingi, asubiramwo Perezida wa Senegal Macky Sall, yavuze ko igikorwa nkenegwa cyo gutorera hamwe inyishu ku bibazo byo mu karere cyiyongeye. Avuga ko imyimenyerezo n'ibikoresho biri mu bizofasha gutora inyishu. Atangaza ko bashimishwa no kuba bahaye Senegal ibikoresho bizofasha muri uwo mugambi. Ambasaderi Mushingi avuga ko bashimishwa no kuba barongereje ingufu z'abajejwe kubahiriza amategeko, ingufu bazera ko mu gihe hadutse ibibazo canke habaye igitero citerabwoba. Arashimira igipolisi n'izindi nzego zijejwe umutekano muri Senegal. Atangaza ko bizeye ko ibikoresho batanze bizofasha mu bikorwa byazo byo kubahiriza amategeko n'umutekano.
Ibyo byari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Give it to me some more. I said, give it to me.
mwese mukunda radio ijwi rya Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi yakanya ko gushimira engineer yadufashe mu hinga bw'izuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwariko na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirije na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.